Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Ejid Nahayo.
Ndabahe mwiriwe mwemwese mtoteza matwi, kazi mkutu wa ataguli yeku na mugorowa, zimwe mwengo nguru nguru ziagize. Makati atandukanye gisagara cha Bujumbura arugajwe n'ikena ry'amazi ishiramu rejidezo kuva kuri uyu w'Imana biturutse kuri kimwe mu bibanza bishikiramo amazi cyagize ikibazo urunani urundi bwa bose ruragiriza bamwe mu banywanyi w'umugambo uri ku butegetsi ko batera ubwoba abanywanyi bago naho umukuru w'igihugu yari yahamagariye abahiganwa guhana amahoro ni mu gihe niyamamazo ku bahiganirwa ibanza by'abashinga amateka n'abagena ba komine igeze ku musugira 14 kuri uno wa mbere kuri wa mbere niho hatangura gukorwa mu gihugu cyose ikibazo cy'umwaka w'icyenda bashure nshingiro giha abanyeshure uburenganzira bwo kubana n'igicuzo inyuma y'ashure shingiro abarenga 85 bitezwe gukora icyo kibazo tubafitiye n'inkuru y'inkino mwese tukabaganirira ku bijyanye no gusimba uburebure aramakuru agarumwe bw'Imana na Matiyo na Yesu sangwe ikaze
Radio Indundi Culture
Gisagara cha Bujumbura amakati atandukanye arugarijwe n'ikena ry'amazi ishiramwe rejidezo kuva kuri uyu w'Imana aho bagenzi bacu baciye muri ako gisagara cha Bujumbura abanyagihugu bavuga ko bahisemo kuba barikora ku mazi ava mu kuzimu ariko ayo bakavuga ko atari meza kugira bashore kuyihereza bagasaba ko ishiramwe rejidezo ryo kuri bishoboka kugira ngo amazi meza asubire kuboneka ishiramwe rejidezo yamara risigura ko igora ry'amazi ku bibanza igihubura ry'amazi ryaturutse ku kibazo cyabereye ku cyuma gikwega amazi ariko ko iryo shyira hamwe riri ku kivi kugira ngo ayo mazi asubire kuboneka Claire Kankundi
Abo banyagihugu bo muri zone Kinama komine Ntangwa mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura bidoga ko kuva mu gatondo ko kuri uyu wa Mungu atamazi harangwa
ndi kunkoresha amazi nari nsanzwe fise mu nzu kuva ejo nta mazi dufise gushika ubu ntaragaruka aya heze duca tujya kuvoma ayandi
tuliramuka kuri amazi
bavuze atamazi hari mu gatondo twararondeye amazi hose turabura turicara turabura amazi yo koga guteka muri make n'amazi tugire gukoresha icyo cyose
bakavuga ko batinya ko bibonekeza n'indwara ziva ku isuku rike
atuka ikintu cyose gikogwa n'amazi urumva amazi n'ubuzima bw'abantu kuko amazi atahari n'indwara zakorera zirashobora gutera bamwe tukagwara abandi bakagwara izindi ndwara zitandukanye bivanye n'ukuntu atamazi abahari
naho biruko harabaciye bikora ku mazi ava mu kuzimu ariko bakanigura ko atari amazi meza ngo bashobore kuyanwa
amazi akamye dusha tugenda kuyavoma kuri station tukariha Zana ne kwibido imyimye ariko ayo ntayo tunwa tuyakoresha mukoza amasahani kumesa no gukoropa
tunagonda kucukura ile
twaciye tujya kuvoma amazi yo mukuzimu baciye badufashisha amazi aho kuri stasiyo dusha tugira ingorane iyo tudafisa amazi yo mibombo
tashida sana kabisa
ayo tuba turakoresha niyaje nyene ibipomano tugenda kuyahiga kugira ko turayakoresha ayaje ibipomano ni tuyanwa aya yo mubombo ni utamatu
bagasaba ishira hamwe rejidezo ko cyo kuri bishoboka amazi meza subire kuboneka
ishira hamwe rejidezo dusaba amazi turonka amazi n'amatara tubeho neza
badufashe amazi gusa nakindi
kuva nk'isaha zine z'umurango zo kuri uyu munsi w'Imana haribonekeje ibura ry'amazi mu bice bitandukanye by'igisagara cha Bujumbura nk'uko urubuga ngurukana bumenyi X bwishira hamwe rijeje itanga ry'amazi mu Burundi rejidezo ryabitangaje iryo bura ry'amazi meza ryavuye ku kibazo cabaye ku cuma gikwega amazi SP ya mbere kiyavana mu kiyaga Tanganyika kiyajanaho ahingurirwa akayungururwa ariko iryo shyirahamwe rigahumuriza ko igisata kibijejwe kiri ku kivi kigerageza gukora ibishoboka kugira icyo kibazo gitoregwe inyishu
arakoze Claire Kankundi kandi mu marako bwisegera cha Bujumbura ikibazo ni nk'icyo ariko ho abanyagihugu bagahitamo gukoresha amazi yishyira mu amazi wota Jotan Iratuzi yakwitiye muri quartier Gisyo
Mu gatondo ko kuri uyu wa mbere amabombo ya Rejidezo yari akamye no muri quartier Gisyo imbere y'amabombo yubatswe n'ishirahamwe amazi wota mu mugambi watangujwe n'umukuru w'igihugu hari hatonze abantu benshi barondera amazi gushika nk'igihe c'isaha zitanu z'umutaga uyu mukenyezi avuye kuvoma amazi wota
Ayo,
kubera imirongo miremire amabombo y'amazi wota nari maka umugisyo abanyagisyo bamwe bahisemo kujabuka hakurya muri quartier Kibenga kuvoma y'amazi wota
arakoze Jotan iratuzima kuravugwa muri politique runani Burundi bwa bose ruranegura icyo ruvuga ko ari terabwoba abanywanyi bago bagirwa na bamwe mu banywanyi b'umugambo uri ku butegetsi ivyo gonani gwashikirije kuri uyu w'Imana ku mugambo mukuru wa politique Gitega miyamamazo gwahakoreye ubwo runani rukaba gwashikirije ko imwe mu migambi yago ruramutse rutowe harimo gukomeza intwaro rusangi ibindi tubibaze mugenzi wacu Anise Ntanguvu
Imwe mu migambi urunari bw'urundi bwa bose ruhurikiyemo imigambwe sanya Frodebu, CNDD, Kodebu na Fedisongira harimo guhindura intwaro mu gusubira umugambi uri ku butegetsi Patrick Nkurunziza arongoye urunani burundi bwa bose umyamamazo yo kuri uyu w'Imana ku mugwa mukuru wa politike yashikirije abanywanyi baturuka mu ntara yagutse ya Gitega ku migambi yabo igizwe n'ingingo 36 harimo gukomeza demokarasi ikunagura inzego z'umutekano kunagura imigenderanire n'amakungu bahereye mu karere hamwe n'igihugu cy'u Rwanda gusubiramwo urwego rw'ubutungane rushobore kwigenga bibereye abafunzwe bazira ubusa bari kugwe Patrick Nkurunziza yashikirije ko imfungwa z'umwaka 2015 babwirizwa kurekurwa kuko bazira ubusa kandi kurunani urundi bwa bose rutsinze amatora ya 2025 impunzi zose zizoca zihunguka Daniel Arongo yirunani Burundi bwa bose mu ntara yagutse ya Gitega yaraneguye kandi iterabwoba bamwe mu banywanyi b'umugambo uri ku butegetsi bakorera aho badasangiye umugambwe bababwira ko amatora yaheze barindire guharura gusa muri iyo myiyamamazo mu majambo yahavugiwe bariyamirije kandi umugwi wigenga ujejwe amatora mu ntara ya Burunga wankiye inderetsi z'urunani Burundi bwa bose barenga amajana indwi bavuga ko bari bakwije ibisabwa abaye kandi akaryo ko kumenyesha abanywanyi urunani ko bazotora kuri uyu wa gatanu ruheshi intondeze abashinga amateka gusa itora ry'abajene na mama komine ritabaraba mu gihe atantondeza go zemerewe n'umugwi ujejwe gutunganya amatora Anise Ntanguvu Gitega Radio Ndundi Kituro
arakoze Anise Ntanguvu ariko rero tukibutsa batumviriza ko umunsi atanguza igikorwa cy'imyamamazo ahigitega nyene kwa cenda za kuno kwezi umukuru w'igihugu yari yahamagariye abahiganwa guhana amahoro abajejwe intwaro n'umugwi uje gutegura amatora seni nabo Evariste Ndayishimiye yabahamagariye gukora ataho begamiye Rugano kwa makuru gashimye kugaruka ku ijwi ry'umukuru w'igihugu.
Nkuko leta y'umuzi wabona, isaba inzego zayo ko zoguma taho zihengamiye muri ino myiyamamazo kuva mu ntango gushika isoze. Abazokwitoza bose n'imigambwe yose baze bafatwe kumwe indongozi mu ntwaro zize zigume ataho zihengamiye kugira biyamamaza bakore igikorwa cyabo cyo kwiyamamaza bisungana ntaryo amabwirizwa n'amategeko y'igihugu ahanagira ndasubiremo muhumbi abajeje intwaro harimo abahiganwa niho rero tujya turabira ubugabo bwanyu n'abajya mubona bahagarikira inkino zo kuvuga yuko yabuze umugwi bakunda mugabo bategereza kuhabera abagabo bakabanguranya none rero mwebwe mujeje intwaro mukaba muri no kwiyamamaza turabasabye dushi mise aha muhabera abagabo kuko niho tujya tubabonere ko muri koko intwari mukore atawe muhengami umugwi ugeze gutunganya amatora mu gihugu cacu tubusaba gutunganya amatora wubahirije amabwirizwa n'amategeko twugurure urupapuro rushasha n'uwacumuye yihane tureme urubyaro rushasha kandi turuhe ibyo rukwiye dukeneye yuko abarukubu batazokura nkuko twe twakoze dukeneye yuko azokurira koko mu gihugu cy'amatano ubuki nico gituma mwese ndabasaba guhana amahoro guhana urukundo
Radio Indundi Culture
kuri uyu wa mbere niho mu gihugu cyose mu Burundi hatangura ikibazo cyo mu mwaka w'icyenda w'ishure nshingiro ikibazo kigiye kumara iminsi itatu gushika kwa 2008 za kuno kwezi abanyeshuri barenga 85 nibo bitezwe muri icyo kibazo mu gihugu cyose bariko bakorera mu bibanza birenga 900 nk'uko byatangajwe n'umushikiranganji ajejwe indero yagitangurije ku ishure nshingiro rya Bubezi muri komine Gyaro intara ya Rutana François Habyarimana akaba yemeye ko harutunenge twibonekeje mu itangurwa gico kibazo ariko akaba yamenyesheje ko twatorewe umuti ariko guhamagarira abanyeshure gukorana umwete kugira haboneke umwimbu wobatuma kubandaniriza mu mashure y'indaro.
Tubazo duto cyane gose novuga no tubazo tubiri akabazo ka mbere naho zijya mpapuro ziri ku bibazo zakeshe ariko ico kibazo cyace gitorega umuti guko bace baza kuzitora mu bindi bibanza biri hafi akandi kabazo nako kabaye tukiriko turitegura ku banyeshure bamwe bo mu ntare ya Rumonge birukanywe kubera batigenjeje neza hanyuma hasigaye iminsi ibiri baca baratwandikira batubwira yuko igihano bafatiwe ari kinini ko twabarenganura ariko babitubwiye ku munsi wa gatanu twari bwaronkomanya rero wo kuja kugira amatohoza ariko twaciye dufata ingingo yuko abanyeshure babareka bagakora hanyuma amatohoza tukabandanya tuyakora nitwasanga koko vyatumye birukanwa bifashe vyo tumanye ne birukanwa bazoca birukanwa hanyuma amanota yabo bazoronka acagwizwa n'ubusa ariko amwe twosanga koko batabwizwa kwirukanwa amanota yabo bazoca bayagumana mutugorane twagiye turibonekeza n'utwo aho twaciye hose twabonye yuko biriko biragenda neza cyane gose aho twagiye turaca byibonekeje yuko abigeme ari benshi gusumba abahungu murumva yuko abigeme bitabiriye amashuri cyane rwose gusumbya abahungu ikindi twomenyesha nuko ikibazo categuwe neza cyane dukurikije amategeko agenga ivyirwa nico gituma twagiye turatanga n'impanuro tubabwira yuko twifuza yuko abanyeshure bamenya.
François Jarimana n'umushikiranganji w'inyigisho mu makuru ajanye n'uburimyi. Bamwe mu barimyi bo mu ntara ya Ruyigi barasaba ko ikiringo cyo kuriha amafaranga y'ibanze kwifumbire y'irima y'umwaka cyo kwifumbire y'irima gimirije ko cyo kongerezwa. Hari abavuga ko gushika ubu bagifise amikoro make imbere yuko kuno kwezi kurangira. Bamwe muri abo barimyi banidogera amadeni bafitiwe yifumbire barishe mwirima riheruka ariko gushika ubu bataronse. N'inkuru tubibaze mugenzi wacu Pantaleon Ntakarutimana.
Abo barimyi bidoga ko amikoro yo kuriha ifumbire muri iki kiringo kirima cyo mu mwonga atari kirenga bafatira ku biciro bya bimwe mu byo bimbuye nk'ibigori ayikiro chaba wa mafranga igihumbi ibyamwa nk'imicungwe indimu na mandarine ahatari hake bigugwa amafaranga adashemeye. Ni mu gihe imyembo y'ikiringo cy'impeshi itaragira kwera abanyene basigura ko ikiringo cyo kuriha amafaranga y'ibanze cyari gikwiye kongerezwa kikava ku minsi 12 yatanzwe kikaja n'imiburi buri ku minsi 20 kugira amafaranga arondegwe buke buke. Imyidogo abarimyi bayisangiye n'abakozi ba leta kumwe n'abamashyirahamwe ahemba ukwezi guheze kuko iryo tangwa ry'amafaranga y'ibanze ryatanguye igenekerezo rya 19 rusama basa n'abarangije amafaranga y'ukwezi kwa gatanu bo kwikoze ko rikaba rizohera ku 31 rusama batararonka y'ukwezi kwa gatandatu. Abandi bidoga kandi nabaheraniwe ifumbire y'ikiringo cy'impeshi bagira ko basaba ko boyironswa mu itangwa ry'ifumbire y'umwonga ni mu gihe mwaka w'irima wa 2024 ushira 2025 uzoburangiye. Abarimyi bagira ko banasaba ko ubushikiranganji bw'uburimyi ko batahura na rijya nabo nyene itangwa ry'ifumbire ricikaguritse bagerageza kubitahura. Muri yigi Pantaleon Ntakarutimana kajye indundi kritiye
arakoze Pantaleon Ntakarutimana wa makuru avugwa mu jayi n'ubworozi. Bamwe mu borozi b'inkwavu bo muri komine Mutambi ntare ya Bujumbura bavuga ko ukubura ababafata mu mugongo biri mu bituma uwo mwuga wabo udatera imbere. Aborozi bavuga ko ubu bigwana ko bigatuma ivyo bifuza gushika ko bidakunda bagasaba leta gushiraho umugambi wofata mu mugongo aborozi b'inkwavu. N'inkuru tubibaze Odilon Ntejimana.
François Ntiyaririzwa umworozi w'inkwavu zigera kuri 60 ku mutumba bubanza zone gomvye komine Mutambi ntara Bujumbura numwe mu bavuga ko babuze ubafata mu mugongo muri ubwo bworozi ibituma ubworozi bwabo buteba gutera imbere.
Twege nk'ibintu dukora rusana nuko dukwatwike nka ntabantu bari kubadufata mu mugongo ubuzima bw'ibitungwa ni nk'abantu tubona nk'umuntu wavuyemo apfuye ni igitungwa cyangwa gitunga tubona kirapfuye izipfa zirafaha umuntu akazisubiriza.
Uwo mworozi w'inkwavu avuga ko yadebukiwe no gusaba umusahiriza mu byo kwagura ubworozi bwiwe kubera yigeze kubigerageza biranka.
Ndi bakonara dodo yendabura na depoza no muri payeje biranga amara ngo dossier yanje rayo ndero nafashe ingo ndo kuma nkora kwa cyiwanje.
Intambamye yo kubura abafashanya muri ubwo bworozi ziranemezwa na Gedeon Niragira nawe yoroye inkwavu zigera 10 wo kumutumba mukonko zone buhanda komine Mutambo iyo ntara nyine ya Bujumbura asigura ko nimiburi buri byo korohagi hamwe aborozi bagera kuri 5.
Umugambi nkaje ukanje ndi nawe umugabo sindabona ni bangahe twoje hamwe naho twobikorera ubundi uko uri kurakora uri umusanga uwo mwimbu ntunya kwibonekeza naratangwe kuvugana tumaze kuba nka batatu cyo dusigaje twashaka kutuba nka batanu tukaca tukira turonke n'ikibanza uko gutegura ikibanza bizo twari ubujyo twabanje kuraba ati mbe umwe yoza n'umutahunga na gute
aborozi b'inkwavu muri komine Mutambo basaba ko leta yugira uruhara mu gushinga amashirahamwe afata mu mugongo aborozi b'inkwavu gusa
dusaba nka leta yo dushingira ishirahamwe ry'aborozi bato bato nk'iryo mu makomine kugira ngo nakurize turiyungunganya ari kibazo kibaye ugiraho uyikora kugira ugume ku mbuduko w'iterambere
ibyo koja hamwe ni navyo muyoboza jejwe amagara y'ibitungwa mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubworozi Desire Ntakirutimana abahamagarira aharanemeza ko leta imaze igihirikira tanga inyigisho mu gihugu ku bworozi bw'inkwavu
kugira ngo turesise twarafashe turaha inyigisho aho dusanzwe dukorana bari ku rubuga yo mu mazone aba mu makomine reka mbere n'abajya mu ntara twarabategura inyigisho kugira ngo bamenye ingene bafasha abenegihugu gukurikirana inkwavu zabo
uguteza imbere ubworozi bw'inkwavu akaba ari umwe mu migambi leta y'u Burundi ishyira imbere kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na kabiri aha twavuga nk'amafaranga angana n'imiliyaridi zitatu mu mafaranga y'amarundi yasize mu mugambi wo kubaka ikigo cyo kugwirizamo inkwavu
mukanya inkuru y'inkino
Radio Indoni Culture, Chronique Sport.
Elle est bonne, accélération! Oh, pas de pénalty ici!
Batumise rero ko ari umwanya w'inkuru y'inkino twashikiza misi yose ku wa mbere umunsi tukavuga urukino rwo gusimba uburebure urukino rwiriye mu mashure cyane cyane mu Burundi umukuru w'umugwi ujejwe inkino mu bushikiranganji bw'Indero Salvatore Gashaka asigura ko abakina urwo rukino rukomoka mu gihugu cy'Ubugiriki abarukina bagashyirwa mu migwi itatu yemeza ko rero ruriko ruratera imbere mu Burundi nk'uko twayiteguriwe na Olivier Kwizera
Gusimba uburebure n'urukino rusaba ubuhinga umuvuduke kandi ingufu n'urukino kandi mu gihugu ruharari rukinirwa ku mashure nk'uko bishikirizwa n'urongoye umugujejwe inkino mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi Salvatore Gashaka asigura ko abanonotsi muri urwo rukino bari migwi itatu
gusimba rero uburebure biriho aha rero kuba minime dufata hagati y'imyaka 10 na 12 abonye tubita minime hanyuma bakade tusha dufata imyaka 13 na 14 abaskoreri gacipa 15 hanu kuduka abaminime abasimbye metero 2.8 ari umuhungu hanyuma umukobwa simba 2.5 kuba kade basimba metero 3 hanyuma ari nabahungu abakobwa nabo 2.8 hanyuma kuba skolere basimba metero 3.3 na santimetero 30 abakobwa nabo bagaca basimba imetero 3
mu gihe hatunganywa amahiganwa ku mashure byongeye hagatangwa impapuro bita brevet scolaire ku wabishoboye Gashaka avuga ko muri urwo rukino hari amategeko arugenga ahatanga akarorero k'urubaho ruhonyorwa ko n'umunonosi kugira simbe
ntupfa gusimba uko ariko kose hariho gusimba aho honyora bakubwira utarenga bavara gushyiraho urubaho cyangwa umurongo hanyuma urubaho kirazira ku rurengano busimbye warurenganye naho urenza kwino gusa cavuga bati warenza karimbi hanyuma usimbye kandi ukagwa imbere ugacyo ukoza mu buki inyuma baca bapima aho mu buko yaguye mugabo ubugize amaboko kashira imbere usha bapima ibirenge byaguye
waramutse uwo mugwa amenyesha ko hari ivyo bisunga kugira hamenyekano warushije abandi
rero kugira umuntu amenye ko yarushije abandi naho onye baca bagira bati naka yatsinze metero 6 naka yasimbye 5 naka yasimbye 4.5 naka yasimbye bagaca baraba rero uwasimbye hanini gusumbya abandi bagaca bagenda baraturatondeka ingene bagiye bararushanya
Salvatore Gashaka yongera akavuga ko igihugu hari intambwe kimaze gutera
urahabye ingene bari kubasimba ni ukuri intambwe yo iriho kumaze kubona nk'abana bo bariko barasimba ugasanga ariko asimba metero 6 na santimetero 50 hariho n'abagomba kwegereza mbere metero 7 urabona yuko iyo ni intambwe ikomeye tuba turiko turatera tuje imbere
urukino rwo gusimba uburebure rukomoka ku mugabane wa Buraya cyane cyane mu gihugu cy'Ubugiriki n'urukino rwa kera ubururi mu nkino mpuzamakungu mu Burundi hari umunonotsi yitwa Christophe Ntirandekura yigeze gusimba imetero 7 na santimetero 14 hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 991 mu ihiganwa mpuzamakungu ryabereye ku mugabane wa Afrika nayo umunonotsi akomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Powell niwe munonotsi wa mbere amaze gusimba imetero z'uburebure zigera ku 8 na santimetero 95
arakoze Olivier Kwizera kuri iyo nkuru y'inkino yari yaduteguriye anama kuri cyacu cyagarukira mu kwezi mwese mwateze amatwi mugire ibihe byiza murakoze
Egid Nahayo